mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2021. Nuwa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga saa 10 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa kabiri nkuko bisanzwe tugiye kuganira ku bibazo ubuzima amagara n'ibikorwa by'iterambere by'umukenyezi canke umwigeme. Kuno kwezi kwa gatatu ni kwezi kwahariwe guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi ku itariki 8 neza na neza. Ibihugu bitandukanye harimo n'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda barahimbaje uwo munsi mu bice bitandukanye by'ibihugu. Mu Burundi uwo munsi wahimbajwe ku rwego rw'igihugu, ku rwego rwa leta, ku mugwa mukuru wa politike mu ntara ya Gitega. Uwo munsi niwo tugiye kwibanda ko mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Kazi neza mwese, muri kumwe na Oriane Tangishaka
muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi turaganira n'abakenyezi bamwe bamwe baserukira abandi mu ntara no mu gisagara cha Bujumbura, batwiganire tumwe mu twigoro bagenda bagira mu gufasha umukenyezi w'umurundi kazi mu kugira ngo yiteze imbere muri ivyo vyose yoba ari karakora. Muri iki gice cy'ikiganiro tugiye kuganira na Madame Ndamuhawe n'Imana Analisa ayobora abakangurira amahoro mu ntara ya Bubanza. Madame Analisa, ndabahaye ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Yego, ndabahara mu kije.
Abakangurira amahoro mu ntara ya Bubanza mwahimbaje umunsi wahariwe abakenyezi gute?
Ku rwego rw'igihugu, umunsi mukuru w'umuke wahariwe umukenyezi wahimbaje mu ntara ya Gitega. Twegere mu ntara ya Bubanza tuzohimbaza itariki 23. Ni ukuvuga yuko utumyiteguro yo kuhimbaza ntitwawuhimbaje uno munsi kiretse bamwe bamwe bashoboye kugenda Gitega.
None uwo munsi washitse, umunsi w'itariki z'umunani n'uku kwezi kose ku isi yose bariko barahimbaza uwo munsi, n'ivyo bihe byo gushigikira umukenyezi, ushitse intambwe muba mwihaye nk'ishirahamwe ry'abakangurira amahoro, mwaragishitse ko canke mukiriko muragerageza kuzishika ko ku ntambwe ibibashimishije?
Ego, murakoze. Twebwe abakangurira amahoro mu gihugu cyose twatanguye mu mwaka wa 2014, dutangurira gutatura amatati aho tubaye. Amatati twarayatatuye ku buryo imanza zijya mu masentare zigabanuka, hanyuma noneho turagira n'ibiganiro byo ku mitumba. Kuko imbere yuko tutanguza ibyo biganiro byo ku mitumba, umukenyezi w'umurundi kazi wamenga ibyo biganiro byo ku mutumba wamenga ntabinezwe, naho yasanga abantu bari koragira inama ku mutumba yarirenganira. Rero ubu twarabashizemo baraja ku mitumba baragira ibiganiro bagashikiriza ibyiyumviro byabo bya by'iterambere byaba ukuntu botunganya umutumba wabo bakabijyamo. Munyuma noneho twagize tuti kesha abakenyezi usanga ataco bafata amikoro ari make, cyane cyane yuko ni itegeko ryo gutorana ritaraja mu ngiro. Niho twaje tubagisha umugambi dufashwe mu mugongo n'ubushikirangari w'umutwaro hagati mu gihugu na Unifame ikadufasha. Turabafasha gutegura imigambi mito mito kugira ngo bashobore kwiyungunganya bave mu bukene, bave mu kuguma bateze amaboko. iyo ntambwe niyo tugeze ko gushika ubu sinovuga ngo turishimye rwose ntambwe tugeze ko mugabo hari higishe cy'abakenyezi bakeyi bamaze kubona aho bishikanye kubera izo ntambwe zitatu tumaze kugera ko ni ukuvuga gutatura amatati kuja mu biganiro byo ku mitumba no kwiyungunganya
nk'uko mubivuze bimwe mu byiyumviro bashikiriza no kugerageza kwiyungunganya none uko kwiyungunganya biba bica mu zihe nzira ni mu bihe bikogwa bariko baragerageza kwiyungunganya muri iki gihe
mu bisanzwe kwiyungunganya abashobora kuja hamwe bakaza baragira utundu dufara udukotizasyon tutavuna ukwezi ukwezi hanyuma bagira kundwi kundwi hanyuma batugize bakaca bagenda bagafata akazi naho nyene bishura bakore batanze intere itavuna hanyuma iyo bari ko baraduga cyane ari naho bashobora kubera berekanye umutayi bafise bakagenda mu za microfinance nka za CCM bakabaha akadeni bagashobora kugira akagambi gatoya ugasanga umukenyezi ariko arisununura bigenze gutyo cyane cyane bava mu dukotizasyon bagira hanyuma bakaduga buhoro buhoro bakaguranana noneho iyo bagiye mu za microfinance barashobora kubaha akadeni bagashobora gukora n'akagambi gatoya
none nk'ibindi bibazo usanga bibaragishinga bashoboye gushika muri izo nama bakunze guserura ni nk'ibihe bibazo bipfuza navyo nyene ko vyoshikirwa bigakemurwa
twe twasanze ibyo biganiro byo ku mitumba byaragize akamaro cyane kuko kenshi babijamo bari kumwe n'abatwara imitumba ni ukuvuga yuko nimba ari iterambere rigeze kuri uwo mutumba umukenyezi baramubaza ati mbega hotangura ikiraro cyangwa hotangura amazi umukenyezi akaba ari wavuga hakuba mwiyumvirira we nyine akiyumvira akivugira icyabona ashoboza imbere y'ikindi bagaca noneho babishyira muri ya migambi y'iterambere ya komine
abagabo none usanga babyakira bate ko umukenyezi yarahawe ijambo arashitse mu nzego musanga mubona abagabo babyakira gute hari icyo babinega ko hari icyo usanga babishikiriza mu kugira amakenga kumbure ko iyo umukenyezi yahawe icyo kibanza usanga hari utuntu na turiya tutagenda neza mu rugo
mu bisanzwe iyo abakenyezi bateye imbere abagabo nubwo ko bari mu bice itandukanye hariho abagabo abyakira neza akabona yuko umukenyezi ateye imbere n'urugo ruteye imbere n'abana bateye imbere ni benshi bateye imbere hari n'abandi bakiboshwe n'imico n'imigenzo babona yuko umenga asiyaza kubaganza ugasanga mugabo nimwe by'akanyarigabo kuko kenshi n'ukuri iyo umugore ateye imbere n'urugo ruba ruteye imbere
tugiye gato kubijanye n'abigeme bobo kuko ndakeka ko nawe nyene mubashikira mukabaganiriza mu minsi yahera twagiye turumva mu ntara zitandukanye havugwa uguta amashure kubera mikoro make canke kubera ugutwara inda z'inshushu inda z'indaro icyo kibazo mu karere murimwo murakibona mucishura gute mugikemura mute
twebwe mu karere turimwo ni intara y'imbo wanashima muri iyo myaka iheze n'abakobwa batahurumbira amashuri cyane ariko turahimiriza cyane cyane muri izo biganiro byo ku mitumba ni abana b'abakobwa murabahamagara ba mama mu bakaza tukabereka ineza yo kujya mu ishuri ineza yo kutiyandagadura ineza yo kwiga n'amashuri wanashima maremare ubundi abakobwa bamenga n'uwo kwiga yoshyira amashuri magufi magufi ubu rero turabahimiriza tukabereka cyane cyane ko hamaze kuboneka n'uburorero ugasanga turafise abashingamateka abashinguza amateka mu ntara tukabereka kwizuba birose kubera bize
tugarutse ku munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi muri uku kwezi nk'ishyirahamwe ryanyu hari icyivugo ciyongereye ku gihari ku rwego mpuzamakungu hari icyivugo muri ko murakorera ko mu kugerageza guhimiriza abakenyezi kuri uwo munsi no kubikorwa murimwo muri uku kwezi
twari icyiyumviro tugomba gushimikira ko cyane turiko turanigisa abanashima ni uko umukenyezi iyo kwiyunguruza agatera imbere kubera twarasanze yuko umukenyezi kenshi n'amabagirirwa ayagirirwa kenshi bifatiwe n'uko afise amikoro make dore turakihimiriza cyane abakenyezi ko ntibakengere n'udukorwa bakora ntibakengere ibakore ishobora kubinjiriza utu dukorwa duto duto tubavuga neza kizeri na sirizoruveni bubahuke babikore ntibakengere akazi iyo turiko turabihimiriza tubabwira
Uburundi bwifatanyije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi Bamwe mu bakenyezi baganire n'ijwi rya Amerika bamenyesha ko nubwo leta yagerageje kubaha uturusho turimwo ukwivuza ku buntu iyo bibungenze no kwibaruka ku buntu ababijejwe mu ntara n'amakomine batabishize mu ngiro. Ariko hari abandi bavuga ko ubwigenge bw'umukenyezi bwateye imbere cyane mu myaka 15 iheze. Perezida Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije ateganya ko hogira igihe abakenyezi bakaba benshi kurusha abagore mu nzego z'igihugu. Mugenzi wacu Eloge Burikaneza aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Abakenyezi bamwe bamwe nk'uyu mfakazi wo muri Komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bemeza ko batazi umunsi wabahariwe.
Cewe numva bawuvuga ntago ndawuzi kubera ngo mamutwanje kubera ndi umwirimizi. Numva abakenyezi ngo bagize umunsi mukuru nange nkategera umukenyezi yoza muhira ngampanure nange uwo munsi mukuru ndawumenye canigumira mutwi wange nkora kubera nta bundi buzi mfise ndi umwirimizi nguma ngenda mu bikorwa by'iwanjye kandi ndi umukene ishaka ko bomfasha. Bakadufasha niyo twoba tureze impfuvyi turi bantaho nikora nta kuntu twoba twimereye.
Umutamakazi wo mu Rugomba nyene nahasanga uyu munsi wasubije ijambo abakenyezi abona ko ari bigikwiye gukorwa.
Uwo munsi mukuru turawuzi mugabo naho tuwuzi twebwe hariho abakenyezi b'impfakazi twebwe turamerewe nabi cyane dushaka ko mutugera ko mukadufasha. Naho uwo munsi mukuru turawuzi pema turawuzi pe. Urakitumariye kuko abakenyezi benshi bafisha abagabo abagabo ntibakibafata nabi abakenyezi uye bamajije guhabwa ijambo.
Abadamu bandi babiri nabo mu ntara ya Bubanza mu Burengero bavuga ko n'ubu umukenyezi agicinyizwa.
Nabo bavuga ngo abakenyezi dufise ijambo ubu urabona nko guharika canke abakenyezi baguma bafatwa nabi mbona bahari. Ufise akamaro kanini mugabo nuko batabishitse kuba bifise akamaro biragafise muga ntibabishitse baba bagabo ntibabishitse baba abakenyezi nabo nyene sinovuga ngo nabo nyene ntibabishitse.
Byukuri abakenyezi ntabwo basubije ijambo kwa barabaki jambo chani. Kwa unomusi umushinga na hara shobara kufatu mkenyezi kwa mba ishaki. Wituru butuunga ana wakashafu kwa mkendu zotecho. Nabuke yuki wakashafu kwa mkenda ngomutuopji mvikanili. Jukuri bila te isono visika vite ya kahindanu mwabaro. Ubutunzi kwa murugwa buka sanza. Jukura wakenyezi tuwafashuka nabi chani. Lika kufisanzo kufugira kumumisi mikuru. Nukuri vya alivyo mugabo keshu chubura uta. Ugi uka ifugira muiyo misi mikuru. Haniki umushinga na iwa wababa ya aje awahani. Kufisanzo ni anduru kusubie kukwe kukundi.
Françoise ntibagirirwa twara abakenyezi muri marambo ya kabiri mu Rugombo asigura ko urugamba rwo kubasigurira uburenganzira bwabo rumaze kwama ivyamwa.
Abakenyezi ubu ngubu urabona yuko benshi bariko barajijuka ubu ingorane zinini ku bagore n'abagabo bubatse kubera baduhaye ijambo turiko birafata inzira by'ukuri leta ntacitakoze. Abakenyezi babiri imizi hariho bamwe bakikumira ugasanga baravuze ati uyu munsi mukuru n'uwabantu bateye imbere bize ariko dukomeza tugira amanama tubahubura tubabwira toya uyu munsi mukuru n'umukenyezi wari we wese kuva kumwirimizi gushika kuri wa muntu afite uburusho akora muri leta. Ndamaze kubona yuko ubu ngubu abakenyezi n'abirimizi bariko baratora umurongo
mu Burundi kuva mu 2006 harashizweho ingingo irekurira abagore bibungenze kuvurwa ku buntu no kwibaruka ku bundi ariko abakenyezi yubanza bemeza ko ubu bisa n'umugani aho baherereye
utwo turusho turatwumvisha amatwi nukuri twebwe aho karusha nare koko uboneke mu iyo miti ko makomeye none tukaba tutabibona cyukuri nta karusho kahari nukuri umuntu avugwa ku mafaranga
kuvugwa ku buntu n'ukubereka ku buntu kuvugwa ku buntu baravuga ngo bariko baravugwa ku buntu nzawumva ngo ni ngo genda wigurira imiti ntakora naje byarashikeye ejo bundi mu kwezi guhitse kwa kabiri nafise ikibazo umugabo ntishabujije ko bambwira ngo nta miti hari ngo waje utevye ntakunda baza none ejo noza no yironka ngo ivyo je ntumbaze nahe mutse ngiye kuyigurira ivyo rero mbere mu by'ubuganga hoho barakwiye kuhicirira gose ho mu ntara yacu mbere biranarenze aba bana umuntu ukomeye ntawo baguha bakugira genda wigurire haba ku bavyeyi nuko kuko nyene baruka ntangora mugana aho nyene uravye nabi hari ntutse ico kugira bakukurikirane neza awuturushye ari yadutanze n'ukuri awishira mu ngiro ni bari ngorane ntibazi ico bajejo mu majambo make.
Umufasoni nawe yasaba abakenyezi bari mu nzego kwibuka bagenzi babo.
Abo bakenyezi baturongoye bo basaba yuko baza baratugira imbere babidufashemwo kuko ari bo bazwi twese kubera tuba turabirimizi nibo twatoye tubatoye tubizeye yuko boza baratugira imbere ingorane zose boza barazidufasha badushikira imbere kugira dufashwe ubuzima tubadufise kuno tubatumerewe
president Zakitse ndayishimiye mu ijambo yashikirije kuri uyu munsi yamenyesheje ko abarundi batotangara babonye umunsi umwe abagore basigaye aribo benshi mu nzego kurusha abagabo
abakenyezi batorwa kuba indongozi bamenye ko badaserukira abakenyezi ahubwo batowe kubwizigirwa bwabo abakenyezi bashizwe imbere bagume bagendera ubwizigirwa nibanga batorewe maze babe icitegererezo koko ejo ntagire abazohugumbwa basanze inzego zigizwe n'abakenyezi basomba igitigira imbere abagabo
Burundi barurwa mu bihugu ku isi abagore basarukiwe bihagije mu nzego ibwizwa nshingiro ryo mu mwaka 2005 ingingo zivyerekeye zitahindutse mu gihe 2018 ibaye ibice 30% mu nama nkenguza amateka na nshinga amateka mugihe muri leta baserukiwe ku bice 38% eroje urika neza ijuru rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Iri mwumva ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Uko bisanzwe turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 y'amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ni Oriane Tangishaka ateramije ikiganiro cy'uyu munsi.
Oya, chewe si shaki, oba mikara.
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire La Voix des Mitiens kibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mugi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mugi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mugi wa Kiwanja kuri FM 99
naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Muri iki gice cy'ikiganiro muri isanga tugiye kuganira na Madame Solange Muregwa nawe nyene muri iki gihe ari mu bikorwa byo kugerageza gufasha no gushigikira abakenyezi bagenzi be hamwe nabigeme mu buryo butandukanye. Madame Solange Muregwa ni umukenyezi ari mu mashyirahamwe hamatandukanye mu Burundi na cyane cyane ay'abakenyezi. Afise ibikorwa bitandukanye byo gufasha no kwitaho indero y'abigeme. Ni nawe ajejwe kumenyesha makuru mu ishyirahamwe Fondation Femi de Jaba rihurikiyemo abarundi baba mu mahanga nabo nyene bafasha mu byo butandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Madame Solange kaze neza mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi.
Mahoro cyane turabaramukije murakoze.
Umunsi wahariwe umukenyezi ku isi muwakira mute muri rusange.
Murakoze umunsi mpuzamakungu hari umukenyezi ku isi aha mu Burundi wacu n'umunsi dukenguruka ko muri leta yacu y'u Burundi umukenyezi yarose ikibanza umukenyezi uwo munsi akaba wuhimbaza leta ikaba idushyigikira mu buryo butandukanye ukawuhimbaza ariko natwe nk'abakenyezi b'indongozi turi mu mashyirahamwe atandukanye tukaboneraho kwipfuriza bagenzi bacu abakenyezi bafite amikoro make nabo gushobora guhimbaza uwo munsi.
None mu gihugu haba ku mugwa mukuru w'ubutunzi umugwa mukuru w'Bujumbura ubona abakenyezi bavuga ku iki babona uza gushira ahabona ikiba kibara gishinga ku rwego rw'igihugu canke ku rwego rw'isi muri rusange.
Uwo munsi mukuru abakenyezi bose barawitabira baba abakenyezi babize amashuri bakora ubuzi baba abakenyezi b'irimizi baba abakenyezi bari mu mashyirahamwe bose usanga kuri uwo munsi babona yuko barimwo barimo kuko usanga ko mukuru kurabera abantu bakubise bakuzura ugasanga n'abantu benshi bavuye mu mihinga itandukanye kandi ukabona yuko babyitabiriye kuko bazi ko ari umunsi wabo bazi ko ari umunsi wabitiriwe haba mu Burundi canke no mu makungu rero uwo munsi mukuru twavuga ko ari kirumara kuko akaba n'akaryo k'abakenyezi kuja hamwe ugasanga ko baratangira gafana ugasanga ko baratangirira hamwe ugasanga mu buzi butandukanye barabafasha kwisuganya kugira baje hamwe bashobore gusangira nabo ubwabo bakanakotiza bagaterateranya amafaranga uyu munsi twicara aha dusangire ni umunsi rero uje kuruhura umukenyezi kuri uwo munsi ugasanga abantu baranezerewe.
Nitwateguye kuvuga cyane ku bikorwa by'umugambwe uri ku butegetsi musanzwe murimo namwe kandi mugiramo ibikorwa bitandukanye ariko abakenyezi bawo uko ku kwezi bari mu bikorwa bihe cyane cyane.
Umugambwe uri ku butegetsi niwo ubuhurikiyemo abantu bose abakenyezi bawurimo rero usanga bari no muri ibyo bindi bikorwa nyene byo gushyigikira uwo munsi mpuzamahanga hari uwo mukenyezi nk'ubu mutambukanye wa nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu mu miteze muri ukwezi nyine mu ntango z'ukwezi yaratugirishije ikiganiro aha twereka ukungene umukenyezi ari kirumara ukungene umukenyezi ari maboko igihumbi aratubarira ati kuba maboko igihumbi si ukuvuga ngo ufite amaboko menshi arundanye ahubwo usanga umukenyezi ufite organization ufite ukungene utunganira ibintu kugira ngo bya bintu byose bishobore kubera rimwe bya bikorwa byose ushobore kubikorera rimwe ushobore gukora ibubangikanije n'ibindi ni uko kuba maboko igihumbi yadusiguriye urumva rero indongozi nk'iyo umunyacyubahiro nk'uwo atubwiye imbere akadusigurira icyo ari cyo umukenyezi maboko igihumbi byose ukungene bigenda ucubona yuko n'abandi bantu bose bategerezwa gushyigikira uwo munsi mukuru haba aha mu Bujumbura cyangwa no mu gihugu hagati.
None mwihweje ibibazo bihanze umukenyezi w'umurundikazi muri iki gihe wowe ubona ari nk'ibihe cyane cyane muri iki gihe?
Ibibazo bihanze umukenyezi w'umurundikazi ni ibibazo kuva na kera byabyeho ariko umuntu agenda arondera ukungene byogenda bitorega umuti kuko usanga kugira ngo abantu baje hamwe abantu bashobore kwiteza imbere ni uko babanza kujya hamwe ubu rero abakenyezi tubahimiriza kujya hamwe tubahimiriza gukorera hamwe nk'uko ikivugo cy'uyu mwaka kibivuga kiravuga yuko ubukerebutsi bw'umukenyezi ari iterambere rirama kuri bose mu gifaransa niho bacyise le leadership féminine source de développement inclusif urumva bose bajya hamwe kugira ngo bashobore gukorera hamwe.
Ayo mashyirahamwe none mubona abafasha cyane cyane ku bijyanye n'amikoro kuko abenshi baba bafite ibibazo bitandukanye haba iby'amagara haba ibyo mu rugo n'ibindi ibijyanye n'amikoro biriko biraza mu kugerageza kwiyungunganya hagati yabo mu bisanzwe.
Jema Dimitri nkurikirana televiziyo n'ibindi biganiro bitandukanye turaba mu gihugu hagati ukungene abakenyezi bariko baratahura iby'uku kwezi n'iby'uyu munsi baravuga yuko ubu habaye akarusho kandi natwe nko tubiraba ubu harabaye akarusho kuko abantu bose barahimirije kugira ngo bakorere hamwe aha mu gihugu wacu turafite amasosiyasiyo y'amakoperative Sangwe turafite amashyirahamwe y'abakenyezi mbese atandukanye ubona yuko bajya hamwe bagashyira ingufu hamwe bakagira amakontribusiyo bagasiga interero ku kwezi ku kwezi bakagira ibyo kugurana hagati yabo ku buryo ata muntu ashobora kugira ikibazo cyo kubura amahera y'ishuri y'umwana cyo kubura ikaye y'umwana uca usanga hagati yabo ibyo bibazo bariko barabitunganya bariko barabisorera umunsi urumva rero tukavuga yuko kujya hamwe n'amashyirahamwe byazara akarusho ku mukenyezi w'umurundikazi.
Tuvuze gato ku bibazo bitandukanye biri mu bakenyezi cyangwa abigeme muri iki gihe tumaze iminsi twumva hariho ibyerekeye nk'abo bigeme bagenda baraja mu bihugu by'amahanga by'abarabu gukorerayo ugasanga yego bamwe barahakurira akarusho ariko abenshi baridoga yuko hariho amabi akoregwa bakoregwa kuri ico kibazo nk'abakenyezi baserukira abandi cyangwa abakenyezi mu gihugu mu kivuga kwiki.
Abakenyezi bajya mu bihugu byo hanze twebwe twavuga yuko kuva na kera abantu bamwe bagenda kwisumamo mugabo byaba byiza umuntu agiye mu buryo buzwi. Jyewe rero uko nasanzwe mvugira leta kumbure ntamenya ngo mbega leta ngo bimeze gute ariko icyo nzi cyo si leta barungika kuko leta ikurungitse mu mahanga iraguha uburyo ikaguha ibikorwa ugiye gukora ha mukagaruka ugatanga raporo bajya rero ko bagenda baciye mu binywabi bakagenda mu buryo butazwi nibaza yuko leta yabigiriye hasi iriko irabigwanya nabibonye ku mateleviziyo nabibonye mu makuru bavuga yuko abo bantu ari ukubafata bakabasubiza mu mihana bakabasubiza iwabo kuko usanga ariko barateza n'umutekano muke usanga ariko barateza umutekano muke abantu 50% bamaze kuba bugaraniwe mu rupangu ubushize nabibonye kuri televiziyo bashobora kwibaza ku kijyanye n'ubuzima bwabo kijyanye n'imibereho yabo n'ingendo mbi rero igayitse leta yafashe mu minwe kugira ngo ituze n'abakora ibyo bintu babone uko badashigikiwe ari ukeneye kugenda mu mahanga cyangwa gukora kandi kazi agende bizwi agende ofisiyeruma hanyuma igihugu kizomye cy'umuntu abarizwa aha kujya natwe tugenda mu ngendo z'igihugu tukongera tukagaruka.
Ikindi kibazo twagiye turumva mu minsi ya hera cyari kibazo cy'abavyeyi bakora amakosa icyo twavuga amakosa mu buryo barera abana babo hari abo twagiye twumva bakubita abana babo bagafatwa n'igipolisi abo twagiye twumva bafatwa n'inzego z'umutekano mu buryo butandukanye mu makosa baba bari kubarakora byo barukubera tuvyumva cyane muri iki gihe imbuga ngurukana bimenye zabaye nyinshi canke byo barukubera ayo mabi ariko ari yongerekana mu buryo abavyeyi bita abana babo mwe mubibona gute
bijya bintu ningendo igayitse ningendo sobe twateye byatsi nk'abakenyezi haba kuvuga ngo kana bumenye cyangwa n'ahandi bagiye tubyiyamiriza ariko kuva na kera turazi uko abavyeyi babegitse bamyeho bijya bibaye uno munsi ubu nuko haje amarezo sosiyo nuko haje za WhatsApp agakora n'ikosi bose bashira habona ariko abantu bababegitse bamyeho kandi bamye bahanwa bamye bahashwa kuva kera hariho ibya mukase w'umuntu byo murabizi mwe murabarundi kazi murazi umwana na mukase kungene barerana bajya bahenshi twagiye tubona abana babarizwe na ba mukase n'abana babarizwe n'abandi babyeyi batababyaye kuko ntufata umwana wabyaye yakugoye ngo umukorere amabi ntajye ariko nabyo byatujijwe araheze iminsi atabindi biriko biravugwa kuko bajya abantu barafashwe barafungwa barashengezwa barasigwa habona ku mugaragaro birerekanwa yuko batewe ibyatsi kuko bariko barakorera mu ngendo zigayitse tudashobora gushyigikira nk'ababyeyi.
Mu minsi ya hera twarumvise umwigeme w'umukinyi wa tennis Sada Nahimana yagize ibibazo bitandukanye mu mwuga wiwe tukaba twumva yuko muri mu bamwe mu bantu bariko baragerageza kumushigikira no kumufasha kuja ku murongo mu mwuga wiwe mwo tubwira hivyiwe bigeze muri iminsi.
Murakoze cyane nkuko mwabibonye Sada Nahimana n'umwigeme w'umurundi kazi avoka ha mu Sagara cha Bujumbura mu Buyenzi atanzwe ari umuathlete akomeye mu bya tennis rero nk'uko ariko arakora umwuga wiwe yagiye ahura n'ibibazo bitandukanye bijyanye no kubura uburyo bijyanye n'imibereho abayemo ariko turibaza ko mu minsi iza bizohinduka kuko ibintu byose bigiye habona abantu bose barabimenya hama bakagira icyo bakoze. Sada rero nanjye nagenda nsohoza amateka yiwe buke buke tumaze kumenyana amaze kumubona ndagenda ndayaga na mama wiwe haba mu Buyenzi turayaga arambwira yakahise k'umwana Sada nawe nyine turivuganira cyogero je ndamutwara kuri aeroporo namutse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura agiye gukina muri Afrique du Sud aho yakinye tariki 29 z'ukwezi kwa mbere rero naho nyine akaba yaratsinze yabaye uwa mbere w'abakinnyi abo bakinanye yarabatsinze ubu rero yagiye gukina mu gihugu cy'Ufaransa yaba dukina Louis Mars itariki 8/3 bado bari karakina rero tugiye turaraba ibidari yagiye araronka n'umuntu harose ibidari byinshi ibidari yaronkera hanze ibikombe n'ingaha mu gihugu cyacu nyakugendera nyine icyubahiro wahora mu gihugu cy'u Burundi yari yaramuhaye ubushimwe butandukanye bushika kuri 5 niba atari 4 urumva umuntu arose ubushimwe 4 bw'umukuru w'igihugu abari umuntu amaze gushika kure ubu rero umwana tuko tubamufata mu mugongo mu buryo butandukanye abarundi abantu batandukanye abari hanze barabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi ikibazo cyo rero cyaragiye habona urundi kibazo kibaza mu minsi iza kuko ibyo binyishu kuko benshi bavuye hasi kugira bamushigikire kandi turashima abantu bose bariko baritanga Sada twizeye yuko adoba nk'aba Francine Niyonsaba adoba nk'abandi bakinnyi bakomeye dufite mu Burundi jewe rero biri muri ya ntumbero yanjye no gufasha abana b'abigeme kuko nawe urumva ko ari umwigeme nawe turiko turamutera intege muri ubwo buryo.
Sada rero twizere yuko ibyo nawe nyine bigiye kuja ku murongo kuko n'umwigeme twabonye afise ubwenge bwinshi kandi afise n'impano ikomeye cyane y'uguserukira igihugu ku rwego rw'amakungu tukaba twumva bishimishije yuko hariho nk'abamwebwe n'abandi bariko baragerageza gushira ikibazo ciwe ahabona kugikemura kuko byari byarababajije abatari bake mu minsi yahera mu myaka yahera ko babona yuko atariko arakoresha ubumenyi n'ubuhinga Imana yamuhaye turagushimiye cyane rero kuri ako karyo mwashoboye kuronka ko kumuja hafi mukagerageza kumufasha.
Ego turabashimiye kandi nawe yaradushimiye cyane na mama we warakenguruka abantu bose bariko baramutera intege, sada baramutelefona bakamwandikira tukamutera intege. Hajya umuntu w'umukinyi urukino ruryoshwa n'abaruraba. Nawe rero ari umukinyi akumva abantu baguma bavuga ati kuraje turaguteye intege turagushigikiye biramunezera. Ubu rero umwana amerewe neza arahimbawe afite umunezero. Ni ukuri novuga nti Imana yamugiriye neza gose kuko ubu akina na morale nyinshi kuko mbese kwa ntose ariko baramushigikira kandi n'abamwe mu bakenyezi b'indongozi twese tuguma tumutera intege.
Duhindukiye gato ku bikorwa byanyu ku gatwe kanyu muriko muragerageza gukora mu gihugu, mwutubyira muri make ibikorwa murimwe muri iki gihe cyane cyane no muri uko kwezi cyane muri uno mwaka byo kugerageza gufasha abakenyezi bagenzi banyu cyane kumbure n'abigeme kuko turazi ko no mu myaka yahera twagiye turaganira hari ibikorwa byinshi mwagiye murakora byo gufasha umwigeme, ariko muri iyi minsi muri iki gihe muriko mukora iki mushimika kuki?
Muri uku kwezi kwa gatatu jewe naratahuye icyivugo kikugize leta y'Uburundi yagihaye n'abandi twashoboye kugendera ko kivuga ngo ubukerebutsi bw'abakenyezi bwo kugiterambere kuri bose. Urumva umaze gukerebuka uba iterambere kuri bose. Jewe rero natanguye ibikorwa bitandukanye byisabye tubivugana, narihaye intumbero yo gushyigikira abana b'abigeme, abana na cyane cyane bakiri mu mashuri, kubatera intege kubera ko ukungene bokwiga amashuri menshi. Umwana ntige segonderi ngo ndahejeje, ntagire univerisite ngo ndahejeje, yumve yuko hejuru yayo hari andi mashuri ashobora kwiga kandi akazomubera igitimazi. Ariko twagiye turabona yuko abana b'abigeme ari abana bahura n'ibibazo byinshi, barahura n'ibibazo byo guheba amashuri, barahura n'ibibazo byo gutwara inda bari ku ishuri, barahura n'ibibazo byo kubura ibikoresho by'ishuri, bakabura ibikoresho bakoresha bari mu bihe byabo. Ibyo byose rero twebwe naho tukiriko tukiri bato natwe turiko turarondera, numva mfite uwo muhamagaro, numva mfite iryo shaka ry'uko nobona umwana w'umwigeme wese yize ishuri kandi akari heza kandi agashika kure. Niho rero ni intumbero ndavuga nti reka nkoresheje ubumenyi Imana yampaye, nkoresheje amashuri nize, nkoresheje ibyo nshoboye, ndabe impanuro nozo ndatekerera abo bana. Ndandika igitabo narakibabariye, naranditse igitabo cyitwa Mwigeme kadoza kabo kari mu minwe yawe, aho nabereka yuko kadoza kabo kari mu minwe yabo. Ubu rero naragenda ndabasanga ku mashuri, nabasanga ku mashuri aho bari. Muri uku kwezi kwa gatatu kuva ku gitangura hari ibyaciye bimfatira, ariko ndabihejeje vuba nko mu ndwi imwe ava ku kwezi guhera. Ndiko ndapanga kudoza kugendera abana b'abigeme bo muri komine ya Muhuta mu ntara ya Rumonge, kuri lise kominare yaho. Hanyuma ndabukungira ndagenda tukayaga, hama muri uko kuyaga naho ndifuza yuko nogenda ndabashiriye agasimanyi kagitwe n'amakotesi basanzwe bakoresha bari mu bihe by'abigeme. Twese turayaza abigeme n'abasinga ntayo barayazi kuko bari barazidandaza cyangwa bakabona tuzigura. Nicyo ndiko ndapanga imbere yo kukwezi guhera kohera nagikoze kugira abo bana ashobore kubashikira twongere tuyage.
None muri icyo gikorwa nyine muri kumurakora, hasabwa iki kugira ngo mubafashe ibyo bikoresho muri kumuragerageza kubafashisha? Muzobikura hehe, bigugwa gute, inzo mfashanyo murafisa ababashigikiye bariko barabafasha muri ibyo bikorwa?
Jewe ibyo bikorwa kuva ntangura kubikora nta bantu bariko baranshigikira, ariko kumbure ubuko ndiko ndabivuga nkeka nize ko ndoronka nawe utanguye n'abandi bagatanga kushikira abana b'abigeme. Ushobora kubashikira kuko izo kotese ntizizimbye, kotese ubu 2500, urumva mfite nk'2450 ndashobora kugura kotese abana 100. Abana 100 ni benshi, ni etablisema yose. Kandi abo bigeme 100 ugacutanga iyo kotese arayikoresheje nk'amezi abiri, ka Kigali yaleze yakiga adafite ibibazo. Kuko bijya bihe byacu n'ibihe bigoye, ibihe bigoye usanga umuntu abigiyemo atisuganije neza agira ibibazo byinshi. Ariko jewe narimbise yuko Imana izo nshoboza, abagenzi bakanterera bakamfasha, abo ndabibariye bakamfasha. Ariko pour le moment nta benshi ndabibarira, je ndabanza nkagira umugambi nkawutegura, hanyuma munyuma nkawushyira mu ngiro, nkawushyira ahabona rero. uburundi muri ayo ma période préparatif muri izo ntuza zo kubitegura ariko ibya mbere narabitanguye kandi nibyo ndifuza yuko nk'abakenyezi twumva hasi tugashyigikirana tugaterana intege baba mwe byo muri hanze namwe muri abarundikazi muvuka mwa kino gihugu cyacu baba abo turi kumwe ngaha mu Burundi baba bari n'ahandi tuve hasi nk'abakenyezi twize duce ubwenge dufate abo barumuna bacu kugira ngo ejo baba basubirizi bacu mu byo turi ko turakora haba mu kazi haba mu mashuri haba mu bindi bikorwa ukugira ngo nk'ugusubira no kuba waramuteguye natwe rero turi ko turabategura muri ubwo buryo tubatera intege ngo bige kandi bige amashuri menshi.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Icyo kibazo ni kibazo gihambaye cyane, mwanavuze yuko kiri muri bimwe bituma abana batamashure muri misi twatumaze imisi kandi twumva yuko ariyo abandon de cole abana batamashure mu buryo butandukanye haba ari kubura uburyo bariko cyane cyane nuko kuba mu butinya nk'abakabura ibikoresho. None muri abo bogerageza kugufasha abarundi nk'abatwebwe muvuze ababa mu mahanga, murafise umugambi wo gukorana nabo kuko akenshi nabo nyine baba bifuza gufasha ariko ntibamenye uburyo bofasha n'uwo bokorana nabo, mwo bamukoresha des réseaux sociaux imbuga ngurukana bumenye kugira ngo mubamenyeshe yuko imugiye muri ivyo bikogwa akumbure bo kwifatanya namwe, murafise uwo mugambi?
Ego mugambi turawufite kuko igihugu ni cyatwese, Burundi n'ubwatwese, wewe naho uri mu mahanga urafite ntaruvuka mu ngaha mu Burundi wumvise ishuri wize ko abana bateye imbere, icyo ni kintu cyo guhimbara. Kumvise ishuri wize ko havuye umwigeme yabaye uwa mbere muri Edeta, havuye umwigeme yagiye muri kaminuza, ibyo byo guhimbara kuko jyewe barabimbimbara. Iyo nsubiye inyuma nkaraba amashuri nize ko nabona abana nagenda afasha ariko baratera imbere birampimbara. Jyewe nguruka imbuga ngurukanabumenyi ndazikoresha, mwumvise ko njejwe no kumenyesha amakuru muri fondasiyo yacu dukorana na diaspora. Hariho abatari bake bagenda barabyumva cyangwa bakabona ibyo dukora bakaturondera. Hariho par exemple nka association iri muri Australia yitwa Christian Women's Action ivurikiyemo abadamu bakijijwe josanzwe nk'ijijwe wa mu gihugu cya Australia. Abo twarigeze kugira na descente Nyanzarake, turafasha abadamu batari bake, turabigisha ibyo kurima, turabigisha byo korora, barorora inkoko, barorora ingurube, bararima ibitunguru. Urumva ari kuri vore y'abadamu, ubu rero kuri vore y'abigeme nayo uwo ari wese arahaye ubusaze, uwo ari wese agashyigikira. Dukora mu buryo buri transparent, ibibonetse tukabikoresha ku mugaragaro bigashyikira neza wa muntu twifuza ko byoshyikira. Urumva yuko turi n'abantu bamenya Imana kugira ngo dushobore gushyigikira mu buryo butandukanye. Rero sarahawe ukaze kugira ngo dutere intege ubwo rwaruka rwacu rwandanye amashuri wigere umerewe neza.
Dukiri kuri icyo kibazo nyene kandi kumbure mukanyura duha uburyo bwo gushikira telefone bwo gushikira ko abifuze gukorana nawe, kwifatanya nawe no kugushigikira, wavuze ukuntu uburyo ari buke bwo gufasha, wokongera ukatubwira nka nk'ibyo bikoresho abigeme bakoresha nko mu kwezi kumwe uterereye nk'umuntu ari mu mahanga ariko arakumviriza yoterera nkangaye gufasha umwigeme kuronka ibyo bikoresho byo mu butinya nka yipfuza kugufasha ukwezi kumwe umwigeme yokoresha nk'amafaranga nkangaye?
Nababariye yuko bitazinge cyane nk'amafaranga amadolari sandola ni matwasa ni madosa 50 miliyari marundi bwamajana 50 sinzi to dushanje wayariko ariko bijya bikoresho bakoresha bari mu butinyanka n'ibikoresho umuntu ntashobora kugakoresha ukwezi ngo gace gahera. Akashobora gukora amezi abiri agapaki kamwe kaba karimo udutu za cumi udutiyese cumi utwo 10 rero turashobora gukora amezi abiri. Urumva 2500 y'amarundi ukayagura ku gapake hanyuma ugacuga uwo mwigeme agacaga amara amezi abiri ariko ariga merewe neza ibyo bihe bigera ngo ntaganye kuko twaravuganye n'abo twavuganye barambira yuko no ku ishuri bishika bagasiba kuko amaze gukubura akagakoresha kuresha ibintu by'inyanka akaba afite interrogation agaca siba ku ishuri kubera tetetre yabuze nako kandi kantakoresha mu kibanza cyo ko texte yakabuze cyane ntigashobora kumufasha neza ahitamo gusiba ishuri ibyo abana b'ibubanza bararindiye abana b'inyanza bati barabyihira urumva rero n'ikintu nkura mutima kumva ko umwana yosiba ku ishuri kubera 2500 mu mezi abiri urumva ni 1250 ku kwezi 2250 umwana agacase na interrogation pete kiranywe na examen harimo n'ibindi ncdosuite rero umwe wese yoterera aho bishoboka tugafasha abo bana babigeme si amafaranga menshi cyane idolari ijana ryogurutse bitari bike $500 ibihumbi 500 miliyoni ncdosuite si ibyo gusa bakeneye bakina n'amasabune barakenera utuvuta two kwisiga utwo n'utuntu tugenda twankuhaza dutera intege abana babigeme atuwose tukamufasha guhurumbira ibyigwa gusumba guhurumbira aho yoja kurondera ibyo bintu atari bubironke ari hamwe muri za ngeso batabakomerekeramo abahu ugasanga ariko barabahenda ku 2500 umwana ugasanga araguye mu bibazo.
None icyo gikorwa mwihaye gukora mugiye gutangura gukora cyane cyane mwiteguriye kuja muri ivyo bire muri utwo turere two guhura nawo bigeme hehe neza na neza canke kangahe mu kwezi
jewe bidovana no kumenya ngenda ronka uburyo nababariye kora ama initiative y'uwanje ngiye na bakreya n'ubwo byanze ngenda ndagira nk'ubu itariki 20 z'uku kwezi kwa gatatu ndifuza kuja kuri iryo shuri rya lycée communale mu Huta aho hariho nk'abageme bashika 15 tuzobonana hanyuma mu nyuma ndose ubundi buryo ngende ndabe abandi bigeme nyene bari muri iyo komine nifuje guhera mu ntara ya Rumonge kubanza nari narakoreyeyo ariko ubu ndashaka sefuwati nkorere mu ntara ya Rumonge kuko ubu hari ibindi bikorwa ndiko ndahakorera kandi nabo bana nyene nagenda n'abafite ibyo bibazo.
Wogira ko uduha nimero za telefone cyangwa uburyo abantu bo gushikira bifuza gukorana nawe cyangwa kugufata mu mugongo?
Ego jewe ndafite nimero ya WhatsApp yo gutanga nimero ya konte uwo muntu twanze tukaja contact akambwira ukuntu abona yo bikora. Ndafite nimero ya WhatsApp ni +256 68 967 779. Ni nimero yanjye ya WhatsApp. Abakenyezi tuve hasi dufashanye, abakenyezi tuve hasi dushigikirane, dushigikira abana bacu, dushigikira urwaruka rwacu, niho tuzoba turiko turategura kazoza keza, kazoza k'igihugu.
Mwongere mutange izo nimero batazumvise bongere bazandike.
Nimero ni +256 niyo kode yino 68 9 7 7 9. Iyo nimero yanjye yo kuri WhatsApp ariko si nterera nsuko tubavuga ngo nibaterere ngo nibagire iki jewe natanwe ndabikora ndabyiyumvamwo ndabikora muri bike ndonka kanagenda nk'abantu baza bavuga ati dushigikire dukora ibi hariho n'abazi no mu Burundi bari habaza kugirana amadesante tukajya za nyanzarake hehe n'ahandi rero dukore muri iyo sanse dushyigikire abana bacu dushyigikire barumuna bacu umwe wese mucyo ashoboye ni nabyo baduhimiriza nizenye n'icyo babikuru by'igihugu baduhimiriza abantu niba batatu bashyigikirane bagira ubumwe bagira urukundo undi mu kibazo afashe umuntu ari mu kibazo afashwe ntafite ingorane afashwe n'utu tuzatuko turagira wa mutima w'urukundo ko nk'umwana ahe asize ishuri kubera amafaranga 1550 kubera $2500 urumva yuko ari ikibazo cyane kandi hariho abandi bafite ibirenze bafite ibyo bafungura n'ibyo bambara n'ibyo bahebye ariko ugasanga iryo shaka ryo kwifashisha abandi ntabyo bafite rero tubyo wa mutima wa kera wo gufashanya abarundi twamye dufashanya abarundi twamye dufite umutima w'urukundo abakenyezi twamye dukundana.
Nuko mwabivuze ni nayo mpamvu twiyumviriye kubatumira kuko Madame Solange Muregwa musanzwe muri mu bikorwa byinshi cyane musanzwe mufasha mu byo butandukanye ariko ni nayo mpamvu twabonye ko twobatumira tukumva ibikorwa muri mwo kumbure muri uku kwezi kugushigikirana nk'abakenyezi n'abigeme abari mu mahanga abari mu gihugu hagati bakumva bimwe mu byo bagenzi babo bari ko barakora kumbura bakifatanya nabo bagafasha bakaja hamwe bagatorera hamwe umuti mu bibazo bibahanze bonyene turumva yuko muri kino gihe kandi muri mu vyigwa muri ko muriga muri muri umukenyezi muri umwe mu bakenyezi bariko baratanga karorero keza mu kibano mu bige mu mugendera mufasha twumvise ko muri ko muriga kandi mugiye kuronka urupapuro rudasanzwe dusozera mwoba muratubwira kumbure amashuri muri ko muriga bitera intege abigeme
murakoze cyane sinari nzi ko nibyo mwabimenye dewe ndi ko ndaheraheza amashuri ya master maride ndagira kaminuza ndagira universite ndi ko ndagira master n'amashuri akurikirana na kaminuza nize amategeko nize mu by'amategeko mbegeje muri droit niyo nari nagize muri licence ubwo ndaje master niyo nanditse ku gitabo nanditse ku bijyanye n'ama contrat de commerce ma contrat de vente ukuntu umuntu yodandaza kwisuganya yisunze amategeko rero ibyo ntihangiwe jewe nari narihaye kuva nkiri mutoya narumva ko nziga amashuri menshi narumva yuko imana ishoboje noteri intambwe kandi n'ubu nibyo nge nabwira nabo bigeme kuko ndagenda nkabahagarara imbere ndu mumama ndu mudamu nubatse nafite abana mfite urugo mfite akazi ka leta nkora mfite amashyirahamwe nkorodona mfite ibyo bitabo nandika pour les filles mfite ibindi bitabo nandika muri vie privée soko nkabereka yuko naho byo babimeze gute ibintu byose ari ishyaka ari determination ari ukwihangiro ukamenya ifumbire n'uko uriyantu ubuzima bwawe jewe rero ubuzima bwanjye ikintu cya mbere nabwo riyansemo n'amashuri kandi ninaheza n'iyi master nsinzogezaho ndatungwa mbo kugira doctorat comme ça ndoba mfite intambwe nteye nzoshobora gufashisha abandi bari inyuma iyo programme ya doctorat nawe ndiko ndarabukungene nzoca ndayitangura juste nkiheza simbandanya nabyo nko mu kwezi kw'icyenda hari ukuntu ndiko ndabipanga rero abakenyezi birige abigeme bige birashoboka jewe ndiko ndabishobora ndi umumama mfite ibyo byose nababariye umwana nawe afite ababyeyi bamurihira Minevare afite byose ajya neza ajyama neza bibujumbura wumva ari igico mu buza kwiga nibyashaka ni yantumbere bazihati rero twige n'utudukerera igihugu tugatera n'imiryango yacu twarose ubumenyi
nkuko muvyumvise rero Madame Solange Muregwa n'umukenyezi rero mashyirahamwe atandukanye mu Burundi na cane cane y'abakenyezi afise ibikorwa bitandukanye byo gufasha no kwitaho indero y'abigeme ni nawe ajejwe kumenyesha makuru mu ishyirahamwe Fondation Femi de Jabari hurikiyemo abarundi baba mu mahanga. Madame Solange Muregwa turabashimiye cyane gose ku kanya mwafashe ku kuganira n'ijwi rya Amerika muri kuno kwezi kwahariwe umukenyezi ku isi. Turabashimiye cyane.
Natwe turabashimiye cyane kandi dukenguruka ukungene ijwi rya Amerika na cyane cyane mu kiganiro muri isanze mu byo mwama mugitegura mukarondera abarundikazi batandukanye na manda cumviriza mukarondera abantu hirya no hino tukababarira uko tubona ibintu. Imana ibahezagire kandi ibahe inkomezi mubandanye mutegura imigambi ishobora guteza imbere umukenyezi n'umwigeme. Murakoze cyane ndabakenguruka.
Turabashimiye. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. ukurikira ijwi ry'America huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10 yabayi subizo cyacu radio ijwi ry'America Yabaye isubizo cyacu Mugutanga ijambo kubanyagihugu yo Yabaye isubizo cyacu
Gushikiriza icyo tukona turayaga tugahuzayo ijwi ry'America radio ijwi ry'America yabaye isubizo cyacu radio ijwi ry'America yo yabaye isubizo cyacu Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu Mugutanga ijambo kubanyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Batanga makuru ahumuriza Batanga ijambo kuri bose yo tabangura Umyaka imaze isamirana Ijize gusa Ijo jayiranze Nibiri mbere nanyeka Itereko Yabaye isubizo cyacu Radio ijwi ry'America yo Yabaye isubizo cyacu Mugutera igihugu cy'u Burundi Yabaye isubizo cyacu Mugutanga ijambo kubanyagihugu yo Yabaye isubizo cyacu Radio ijwi ry'America Yabaye